VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu ni kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Mu mwanya rero ni ibiganiro byibanda ku Burundi, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ndibaza rero yuko hari ibiganiro abari muri izo mpande zose babifitiyemo uburemere atacyo buza ko baza muri ibyo biganiro, ahubwo icyokorwa ari uko bose boza kugira ngo haboneke umuti.
Uwo ni Bwana Sylvestre Ntibantunganya, wahoze ari perezida w'u Burundi, avuga ku biganiro bihuza Abarundi ku kintu cyagarura amahoro. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu biganiro byacu bisanzwe nk'uko mubimenyereye muri aya masaha. Ni Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi birakomeje, byatangiye kwa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania. Kuri iyi nkuru rero Ijwi rya Amerika uyu munsi rirongera rikomeze ryiyambaze umunyamakuru wa Radio Bonesha FM i Bujumbura, ni Pierre Claver niyo nkuru wakurikiranye ibi biganiro. Pierre Claver, nongeye kubasuhuza, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ye, kuri uyu munsi rero wa gatatu ibiganiro umuhuza yagiranye n'impande zitandukanye byibanze kuki, abo bamaze kuvugana watubwira muri make icyo bagezeho?
Ego nkuko wariyeguze ibiganiro byabandanije, ariko bavuga ko umuhuza avuga ko atari ibiganiro ahubwo ari kumviriza impande zitandukanye icyo zibona kubyerekeye amasasu ari mu Burundi. Namutse rero yabonanye n'ibintu bitandukanye harimo abaturukira uzaruka bwo mu miryango yegamiye leta n'itegamiye leta, abonana n'igice cy'abakenyezi, abonana na sosiyete sivile, abonana n'abandi abaturukira amashyirahamwe y'ubudandaji hamwe n'ibindi migi yari ngaho. Bose n'umutse kabiri wabonanye akaba yagiye arashyira ibibazo n'ishu abo bafite byerekeye nyine amatate yera mu Burundi n'ubundi kibazo n'ikimwe babaga yababaga ati mbega mubona amatate afatiye kuki umuti wa buwe.
Ye, ubutumwa se bo bamuhaye tuvuge dufashe nk'abo bikorera ku giti cyabo bamubwiye iki?
Nk'abo bikorera ku giti cyabo bavuga yuko amatate ari mu gihugu atuma haba uruhombo runini badasubira kudandaza ubutunzi bw'igihugu bukagabanuka, amafaranga y'igihugu amafaranga y'urundi bigata agaciro, abazana imitahe mpuzamakungu ntibasubire kubizana. Basavuga bati rero muri rusange ikibazo amasasu ahari atuma ibintu bisubira inyuma kandi by'ubutunzi, bakamusaba yuko icyo kibazo cyokorerwa umuti kugira ngo ifaranga ry'Uburundi risubire kugira agaciro. Hanyuma nk'umugwi w'abakenyezi, mu mugwi w'abakenyezi harimo impande zibiri, harimo abakenyezi bavuga ko bari ku ruhande rw'ubutegetsi hamwe n'abandi batari ku ruhande rw'ubutegetsi. Abo rero bakaba batashinze ibidasa, abari ku ruhande rw'ubutegetsi bavuze yuko ngo u Burundi amahoro ahari ku bice 99%, yuko ngo ikibazo ari badashaka kwemera ibyavuye matora. Hanyuma abari ku ruhande nabo bakavuga rumwe na leta cyane mbere bavuyemo abahunze igihugu, bakavuga bati nyabu n'umuhuza gerageza ukwisana ubuhagarare. Bavuze bati majambo yabo bavuze bati abagabo bacu abana bacu nibo bafunzwe, nibo birirwa baricwa dupfakara tugura bacu, ikibazo cy'amasasu nyabu ubwicanyi bubanze buhagarare. Hanyuma ibijyanye bibandanye mu nyuma.
None se nk'urwaruka ni rwo rukunze kujya guhura n'ingorane zikomeye ndetse rushyirwa no mu bintu rutanatekereje cyangwa se rudashaka, urubyiruko urwo rwaruka rwo rwasabye iki? Ni nk'ibiki rwagejeje ku muhuza bifuza ko byabonerwa umuti?
Urwo urwaruka urwaruka ngo rubyarutse kwa matriko turahemba akese mekenshi kugakoreshwa mu bikorwa abisabereye rugasaba ari umuhozi kuko byogerageza kabira abanyepolitike yuko bo kira imbere nyabuna amahoro n'umutekano kugira ngo ntibasubiza barabeshwa ubwo rwaruka ariko rero hari n'abandi bavuga yuko bagirizanya urwaruka rwarutse ingorane iby'urwaruka rwo mu muganga uri ku butegetsi bona bakavuga bati ingorane ni ziri mu rwaruka bikavuga rumwe na leta ariko bose bahuriza kugasaba yuko ubwicanyi buhagarara kuko muri kino gihe baba bishwe abafunze cyangwa banyuruze urwaruka rurimo ibisirenga 80%.
Urwo rwaruka uvuga watubwiraga ko abakenyezi bari mu basa nk'abari mu migwi ibiri abashyikiye ubutegetsi n'abandi batavuga rumwe nabwo ndetse banahunze urwaruka rwo rugize umurwi umwe cyangwa hari urwaruka ruri ku ruhande rw'ubutegetsi n'urundi ruri mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi
ni gato kazimaze kwamana n'umuhuza birimo imice kubiri no rwaruka niko bimeze hariho rwaruka rwegamije ubutegetsi n'imigambwe yagiye mu matora hakaba n'urundi yegamiye imigambwe isagiye mu matora.
Ubuse barateganya iki noneho ejo ku munsi w'ejo barateganya kuzakora iki kugira ngo ibi biganiro nyine bihuze abarundi bizabashe kugira icyo bigeraho?
Ibiro by'umuhuza byatangaje yuko ejo ku munsi wa kabiri umuhuza azaba yamaze guheza kwakira impande zose zaserukiwe muri bino biganiro muri kuno gutanga ibyiyumviro ejo ku munsi wa kabiri rero hazaca haba seanse premier ya bose imizi yose ngo ihurire hamwe maze bagire icyo bakundise ingene ibiganiro bizobandanya cyangwa kuzuba gushyira hamwe ibyiyumviro byose umuhuza yagishakira ejo ku munsi wa kabiri hanyuma ngo hace hatoza n'amarokomarasi no kuvuga ibyo bazaba bumvikanye.
Ese nka ba bandi nk'umurwi ushinzwe gutegura amatora hari icyo waba wagejeje ku muhuza cyangwa se hari icyo umuhuza bo yabasabye mu bihe biri imbere nk'uko biteganyijwe amatora azongera kuba nko mu yindi myaka itanu?
Oya, abo ntituramenya neza icyo bavuganye n'umuhuza.
Urakoze cyane, ndagushimiye cyane Pierre Claveri, umunyamakuru wa Radio Bonesha FM y'i Bujumbura. Urakoze cyane kudukurikiranira aya makuru. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukomeje kubagezaho ibiganiro byacu byibanda ku Burundi. Mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba uyu munsi umuntu yarashwe ku manywa y'ihangu, aho ni muri zone Nyagasaza, ni ku musozi wa Mubira. Kuri iyi nkuru rero mugenzi wacu mushya Rosine Munezero yavuganye na Bwana Gasiga Jean Paul, ni umukuru wa zone Nyagasasa kugira ngo amubwire iby'uyu muntu wishwe. Nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma batubwiye ko inkuru itari yaboneka. Ye nkuko rero nari mbivuze, ni mu majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba, aho umuntu yishwe kuri uyu wa mbere izuba riva aho ngaho muri zone Nyagasasa ku musozi, ni musozi ni Mubira. Ijwi rya Amerika rero rikaba ryabashije kubona amwe mu makuru k'uwo muntu yaba ari umurwanyi. Ayo makuru rero akemeza ko yaba yararashwe n'igipolisi hagati y'isaha eshatu na saa yine. Ubwo rero umuntu akabazwi ku izina rya Dominique. Turaza gukomeza dukurikire ayo makuru tuze kuyabagezaho ku buryo burambuye. Ni radio rero Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Ye noneho dukomeje rero ibiganiro byacu, tugiye kubaha ikindi indi nkuru. Ni umuyobozi w'umuryango w'ishyira w'umurwi Frodebu, ishyira n'ishyaka Frodebu ritemewe n'ubutegetsi, Charles Nditije yagize icyo avuga ku byerekeranye n'ibiganiro bihuza Abarundi, aho ejo yavugaga ko abaserukiye uprona batari ku ruhande rwayo ahubwo ko bagiye mu Arusha aho ngaho muri ibyo guhura n'umuhuza mu biganiro by'abarundi ku giti cyabo ko badahagarariye ubwo mugambwe nkaba mugenzi wacu Oriane Tangishaka amaze kuvugana na Charles Nditije nagira ngo batubwire icyo baganiriye muri aka kanya
murakoze cyane mushinga ntahe Charles Nditije ikibazo cya mbere mwaratumiwe mu biganiro bihuza abarundi iyarusha muri Tanzania bikobira muri aka kanya
oh ihandi twatumiwe twaherutse bavuga yuko bazodutumira mu gati badutumira ku buryo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko batse rw'umugabo adasigana iprona tashano sibomana ngayimbe na Evariste abantu abo twatumye nta jambo twabatekereye bagiye gwatwe ka iprona rero ndongoye yitaje ibiganiro ntabyirimo
ego none yaba mwaratumiwe mushinga ntahe Charles Nditije mwari kwitaba ibi biganiro bikobera aba muri imisi
ndifari kubyitaba kuko nta cizere dufite yuko ari kizovamwo kubera yuko ubwambere hoho leta ntivyemera tivuga yuko bagiye kubandanya ibiganiro biri hagati ngaha mu gihugu wiri nyamitwa avugira leta avuga yuko atabiganiro bizoba ahubwo ko abantu botaha bagatekereza bakitura bwatondera kinaco nuko rya hwaniro y'imigambwe yamije kingo ca gatatu cankuru ziza senarede itatumwe kandi ariyo bahanganye na leta ariyo birirwa baratoteza abanywanyi bayo kandi n'amashyamwe yigenga bimwe bise alto 3e manda amashyamwe yigenga yiyamishyingo cha gatatu cawo nyanze amasenere yashani bwirizwa shingiro nabo nyine ntibatumwe kinacu nuko mu Burundi baguma batema batongora barica mu mugamba kumusaga hose ntajoro ryijana atabandi bagandaguwe n'ubutegetsi bankuru nziza murumva yuko ataki na kimwe cyotwa twizeza yuko ari kizova
ego mushinga nahe nditije ariko nkuko bivuze umugwisi na rede ntiwatumiwe mu biganiro bamwe bavuga yuko impamvu mutokwemera kuja muri ibiganiro nuko Senarede itatumiwe ariko nk'umudasigana iprona n'urongo yabadasigana bamwe barabaza bati none inyungu zanyu ziri mu muhari Senarede canke ziri mu muhari ziri mu mugambwe muyoboye iprona ibyo bari byo yuko mutokwemera kuja mu biganiro kubera Senarede itatumiwe
erega intumbero ya Petro Nkurunziza abantu bumenya icambere yatangwe kugira no kunyenyanga gucacagura mu mice imigambi akayirunywenwe imigambi kayihereza abantu bamushigikira byarabaye muri FNL byarabaye muri Iprona birabaherwa kuri munyakuri amatwa dusumira byaratswe muri Frodebu aravuga mbere ko bigire be no muri MST kuburyo rero bagira ati twebwe tubiye tura imigambi ikomakomeye tuyi gabanije inguvu twayihereza abatuyoboka bose baca baje nyuma ya nkuru zavuga ati era abatwebwe bose baratwumvira imbwa wese nyuma yacu acagira ati we jewe ndatwara gushika yeza zogaruke urumva rero inguvu z'imigambwe inyungu z'umugambwe tutashize hamwe inguvu twebwe twemeje kingo cha gatatu umwaka agenda kwa twikiwe nkuru zazorakuramo kamwe kurya umuntuze mu babita inkwi umuganda w'inkwi ubwira kuramwa gakwika mwe kamwe uroroha kuvuna mbwabo abantu bwiye hamwe twashize nguvu hamwe ndi tuzoshobora kumukura ku butegetsi kugira ngo amahoro aboneke ubwicaye bahagare mu Burundi nicyo gituma twebwe twavuze tushiga dushinga nguvu hamwe ntashobora kutwangira yuko twere tujamwe mu Senarede kandi tuge hamwe mugambwe inyungu zawo ntiziboneka ntizizoboneka na gatonya zonyene abarundi bariko bapfa bicwa buhongo mugatubwiye hamwe tuno bigambwe myinshi zonyene hamwe ntangeka yuko zoheza tukamunesha
ego none
gituma tawumva ngo
abagiye arusha bo mu mugambwe wanyu wabagiye barusha nga impenda Ivariste na Sibomana Tasie bo mutegekanya kuzokorana mute bagarutse canke muzobandanya mukorana muzobakura mu mugambwe bizogenda gute
badasigana bazobazoheza baruce babone uri mukuri no kutari mukuri kuko ico nabwira yuko twagize inama ya coordination twumvikana neza yuko atanyungu nimwe dufise tugiye twebwe twenyene tari kumwe nabandi kwatacu tuzomara tacu tuzokuramwe haba ku mugambwe kubadasigana cyangwa haba ku gihugu hanyuma bari nka babiri gusa mugabo dushika abantu bane barenga 10 bavuga yuko twogenda mugabo baraburi ibyiyumviro byo dutsinda ku buryo rero twavuga tuti ibyo bintu twabyumvikanye kuri rero umuntu agiye aba yahemutse aba yahemukiye umugambwe abadasigana rero bazoreza barabe ico kugwa mugaye cyo nibaza cyo nuko nabonye cantangaje nuko nabonye bavuga yuko ingayi mpenda yagiye anserukira ndawuserukira umuntu atamutuma
murakoze cyane gose mushinga na he Charles NDTJ murakoze cyane gose kukanya muduhaye
murakoze na
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu munsi ni wa gatatu umuhuza mu biganiro by'amahoro bihuza abarundi Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania atangiye kubonana n'impande zitandukanye baganira ku cyakorwa ngo ibibazo by'u Burundi bibonerwe umuti ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi cyaye kibanze kuri iyo mishyikirano mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye bwana Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi na bwana Bernard Ntungwa nayo uyoboye umurwi FNL iragirya Remi Gahutu na Ildefonse Rugema uharanira ineza y'abanyagihugu Perezida Ntibantunganya haratangira tubwira ibirimo gukorwa muri iki gihe.
Nuko bivuze twarabonanye kuko yari yadutumiye anashaka kwibutsa nkabo bari kuradukurikira kutwe twatumiwe nk'abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi. Nico gisigura kuba jewe ni ngaha yarusha gukurikirana ibiganiro biriko biraba.
Hariho amakuru avuga ko hariho imirwi kana mashirahamwe itatumiwe imigambo yo mu Burundi irarenga 44 muri baza kwico kibazo ari kibazo gihambaye cyane gose tuzi ko hari imigambwe myinshi cyane gose mu Burundi
imigambwe ni myinshi mu Burundi kandi si bibi ni byiza mugabo igihambaye nuko umugambwe wose ukora kugira ngo ugire icicaro n'ijambo mu gihugu ibyo birumvikana hanyuma iyo hari rero ibiganiro wagenywe kugira ngo awe umuhuza araraba ikibazo bamushinze ingene kimeze hanyuma akagerageza kuraba mu gihugu icyo kibazo kirimo abambere kiraba kugira ngo bashore kutorera inyishu ingorane kiba cateye muri ibi biganiro rero biriko birabanga yarusha twaje tuzi kandi ndubundi ko biriko biragenda kwa atari ibiganiro nyezina ahubwo ari ukubandanya kuraba hirya no hino ingene ikibazo cy'u Burundi cyifashe abo gitumirwamo n'ingene rero ibyo biganiro byotunganywa kugira ngo bimaze gutangura bigende neza
abo bitumirwa ni bande ko twavuze ko hari imirwi myinshi kandi imigambwe myinshi ikintu mwebwe mubona cyokorwa n'ikihe imigambwe yatumirwa niye
ugiye kuraba ingene ikibazo cyifashe ukaraba aho cyatanguriye kubaje bagira bati twebwe turahakana yuko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'Arusha rikomoka ko cyane cyane hagira uwo birenga ko urazi ko hari cyagiye havugwa ikiringo cya gatatu cy'urongoye wararongoye u Burundi icyo gihe hanyuma hakaba rero abavuga bati hariho ingingo zo mu masezerano y'Arusha n'ingingo zo mu birashingiro bibuza ku icyo kiringo urongoye igihugu yogira ngo aragifitiye uburenganzira ubwo rero je nafata yuko ari uruhande rumwe hari uruhande rwa kabiri rero rw'abagira bati arafitiye uburenganzira ubwo ni uruhande rwa kabiri ndibaza rero yuko hari ibiganiro abari muri zo mpande zose babifitiyemo uburemere atacho buza ko baza muri zo biganiro ahubwo icokogwa ari uko bose boza kugira ngo haboneke umuti kimwe no kongera ko nuko inyuma habaye ingorane mu gihugu zatewe n'icyo kibazo izo ngorane twaziboneye mu bwicanyi bwatwaye abantu bamwe bavuga yuko bari kwaregera igihumbi byatumye kandi haba abanyororo benshi mu gihugu byaratumye kandi haba n'abarundi barenga ibihumbi amajana atatu bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi bagahungira mu bihugu duhana imbibe hariho n'ibindi bibazo usanga biraba nk'ubwire uburenganzira bwo kumenyesha amakuru wa muntu yidegenza ibyerekeye amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki
president ntibantunganya ntabaciriyemo president ntibantunganya mukubitije amaso inyuma mukaraba ibyashitse mu Burundi muribaza ko hariho uburyo bwari hari kuboneka ubundi buryo abanyapolitike bose haba leta abatavuga rumwe na leta bwo kwitwara ukundi kuntu kugira ngo ivyo muvuze byose izo ngaruka zose mbize baye ntizibe aho twovuga kandi ko kwibutsa ko ikana sentare ijejwe bwirizwa shingiro yari yafashe ingingo ivuga ko kirya kiringo cyari gushoboka abarundi bari gushora kumvikana cyangwa bakaje hamwe abanyapolitike baje hamwe bagatsinda uyo prezida uva ko yatashaka kuva ku butegetsi cyo gihe
ugarutse ku kibazo wamumbaza n'isi yose kandi namaze kwishura kandi urabona ibiganiro biriko birabera ngaha yarusha zivuga ruka kuri cyo kibazo gusa erega ibyo bindi bibazo wumvise bivugwa byaje kubera icyo kibazo cyo kurenga ku ibwirizwa nshingiro kurenga ku masezerano y'Arusha yabaye nk'ingaruka ingaruka rero ni nka kurya mu mwaka w'1993 harabagandaguye umukuru w'igihugu hama biragira ingaruka biratera n'intambara mu gihugu mugabo ntawaje kugira ngo reka tuze kurondera umuti wa kiriya gusa nizo ngaruka usuzironderera umuti intambara ibaye yaragize ingaruka ingaruka mu byasambutse mu gihugu abantu bagapfa abandi bagahunga ibyo byaranderewe umuti harabaye ingaruka mu byerekeye itunga ry'igihugu ibyo byagiye bironderewe umuti urabona ikibazo kiza rero ubwa mbere ushobora kubona ko ari gito hanyuma ibyo kibyara ugasanga biragoye niho mbere iyo abantu bateje kukirongera umuti kenshi inyuma baca bagenda kuganira bati none two bigenda
Perezida ntibantunganya icyo kibazo
ari gushobora kuronja umuti imbere y'ubose bishamo gushaka
yego turakigaruka ko ariko ndabona hariho n'undi mutumire ashitse mu kanya turi kumwe na Bernard Ntungwanayo akaba rongoye FNL mwiriwe neza mushyira nawe Bernard FNL ya iragi rya Remy Gahutu mushyira nawe Bernard Ntungwanayo mwiriwe neza ego mwebwe umugambwe wanyu cyanki umurwi wanyu ntibatumiye yarusha nashaka mutubariye ukuntu ivyo biganiro bikoragenda mwavyumvise muvuga iki kuri ivyo biganiro n'ukuntu imirwi yatumiwe
ubwambere ku mugambwe wacu FNL bijyaga utereme warusanze ofisi ibibazo kuko hari uruhande rushigikiye leta CNDD-FDD aho umugambwe bawuhaye pastori Habibana hanyuma jona bicegera cya kendese wadutaye inyuma na kendese bamuti inyuma bitisunze amategeko
ariko ikibazo turiko turavuga ubu n'ikibazo cy'ibiganiro vya Arusha woja kuri ico kibazo ibibazo mufitaniye n'iyo migambo yindi tuzobigaruka ko ikindi gihe
nari ngombye gusa guha umuco abari ko baratwumviriza kugira ngo amabi asangiwe n'uyo bawuhaye ntibaze batuharure kwejo ku byerekeranye n'ibiganiro n'ubwo cyo biganiro biko biraba kuko ibiganiro byagomba kuba ari ibiganiro bizanira amahoro abarundi bose abo mu bwoko bwose
ibyo biganiro ntibirahera ubona gute ko atamahoro bizozaniye abarundi
nuko urabye ababitumiwemo nta bantu uvuga ko batavuga rumwe na leta babitumiwemo ubwa mbere hariyo leta abaserukira leta n'abaserukira imigambwe bicuditse na CNDD-FDD cyangwa niyo leta irongowe na
ivyo umuperezida ntibantunganya arashaka kubibeshuza ariko tubaze n'ubundi mushikana ntahe mbona ingaha ku murongo idefense rugema amwiriwe neza namwe
mwiriwe ngundikije
mu imbere yuko duha ijambo abanywanyi b'i radio ijwi rya Amerika ariko baratwumviriza nashaka namwe mubwire ico mutubwiye ku biganiro bikorera birabera yarusha ikintu mwifuza ko vyoshika ko niki
ego ibiganiro yuko birabera yarusha urumva se ubwa mbere bibaye kandi n'abari muri vyo usanga arabari mu muri Arusha ya mbere reka tuvuye ku Arusha ya kabiri mugabo rero icyizere cy'uko ashobora kugira ico bivuyemo ntacyo tubona kinini by'ukuri kuko harimo abanyepolitike tutazi intumbero yabo y'ukuri kuko nituzi yuko ari kugira batunganye ibintu byabo bya politike byo kugabura ibyicaro bya politike cyane ari by'ukuri byo kurondera amahoro abarundi bamwe bamaze kwangara abandi babona abarundi bari benshi barahasize ubuzima muri iki gihe abandi buzuye amabohero ikintu cyo humuriza abarundi muri ibyo biganiro nico tuma umurundi wese asubira mu gihugu akareka kwangara umuntu wese ari mu ibohero ubutacyo yagirizwa by'ukuri agasubira agataha iki ibintu bikuru n'uko imbere y'uko ibi biganiro biba nibaza yuko abarundi na nkuko namande bivuga bakwiye kubahukana bakavugana ukuri tutiwe turaja kurondera inyishu hanze y'igihugu ibi bintu imanda ya gatatu izabaye impari zari kuba impari zari kuja mu bintu bya demokrasi abantu umuntu akavuga ikintu ntacumvikane ko n'ubundi mugabo ntakizire ibyo rero nibyo zishe igihugu urumva rero ibyo twiyumvira tubona yuko aho ibintu bigeze kugira ubwicanyi buriho buhagarare abanyagihugu basubiye mu gihugu biyumve ko ari abarundi abariko bararenganywa mu mahoro basubire mu buzima bwabo bwa misi yose ibyo bintu tubona yuko abashigikiye ikiringo cya gatatu n'abatagishigikiye nibo ari bakwiye kwicarana bakavuga n'ibyabikenewe bagasabana n'ikigongo bakavuga ati nyabunda turi ko turiyandagaza mu makungu reka turabe ingene iki kibazo twogitorera unyishu hanyuma dutegure ibyo bintu bya politike aho nshatse kuvuga bategura amatora azokurikira mugabo bumvikanye ingene muri iki gihe abonye politike bo muri opozisiyo bo habwa uburenganzira bwo gutegura amatora azoza
nayo muravuze idefense
bya gatatu kandi biriko birica abanyagihugu kandi biriko birangaza abanyagihugu nibaza ko izo bintu atacu bizoshikako niturabe ingene ibintu biriko birangaza abanyagihugu biriko birisha abanyagihugu byohagarara ubunyene
idefense muravuze kibazo gihambaye cyane rwose cyo kwiyandagaza amakungu ico kibazo turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo abanyamanyi ba radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné muri we neza murafise kibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku biganiro ku kiyago kirahuza abarundi mu gisagara cya Arusha muri Tanzania hari ubutumwa mufitemushiriza
yego nategereye namaze kubyumva yego ndamukiza nyakuba mutumire Silvestre Ntibantunganya
arakumva
yego nuwo mutumire bari kumwe wese ndabaramukije
ni barakumva duga ku ijambo
yego kugiteke yego ku kibazo kiwande cyangwa kuja ko kuja mbere nashaka ndamwibarize ku byerekeye sinarede ko turabona ko bisa nuko base ko ijya mu biganiye nka president Silvestre Ntibantunganya yohanura iki leta ko twumvise ivuga ngo ntizoganira n'abantu abantu babicanye kandi abasinarede aribo bakeneye kuganira nabo ahubwo icyo tugusaba umutiso ni ukuganira nihoreka kutumira abasinarede nayo babatumire baganire bumvikane ku kibazo ku kindi kuko urabona batatumiye naho urabona ni bya bintu nyine by'intambara tubona turiko turabona abanyagihugu turiko turapfa tuzira ubusa barabe babatumire nawe ego nkavuga kuri cya kabiri nacyo nkavuga kuri Nyamitwe nawe ego cyo nasaba gusaba Nyamitwe nawe yarakwiye kuraha kumwe neyo vuga neza kuko urabye Nyamitwe ijambo avuga ngo nta bicanyi boganira abicanyi nibo boganira kuko urabona nka twege bamwe bamwe turiko twishwa n'amagenerade tuzira ubusa nibarabe kumwe boganira nabo basinarede kandi bari he kuza baradadaza kuko kudadaza sicyo siyo
cyo ni igice cy'ikiganiro muri isanga twabagejejeho uyu munsi ku biganiro bihuza Abarundi uburyo umuti waboneka ku bibazo biri mu Burundi ni ikiganiro mwateguriwe na Frederic Nkundikije yatumiye Silvestre Ntibantunganya ahoza ari perezida w'u Burundi na Bernard Ntungwa nayo wahoze uyoboye umurwi FNL na Ildefonse Rugema uhagararira ineza y'abanyagihugu turabashimiye rero abagize uruhare muri iki kiganiro bose tushimira namwe mwese mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro byacu kuri isaka baraha behumurije ku buhanga bw'ibyuma engineer Bill Barber na Fatuma Karara Arimase Eugenie Mukankusi kuri mikoro mwakoze mwese kudutega amatwi mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu ijwi rya Amerika.